Iri ni ijwi ry'Amerika. Ubu ijwi ry'Amerika ritangira ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni saa 11 n'igice I Kigali mu Rwanda n'I Bujumbura mu Burundi. Abatwumva mwese mwaramutse neza aho muri hose, muri kumwe na Etienne Karekezi hano I Washington. Uyu munsi ni kwa gatandatu. Dutangire ibiganiro byacu by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Mwaramutse mwese mukurikirana radio Ijwi rya Amerika. Louise Bigirimana niwe agira abashikirize ya makuru. Umukuru w'igihugu cha Sudani y'Epfo Salva Kiir yarafuse intara 10 zari zigize ico gihugu, ashinga izindi 28 zishasha mu bibanza vyazo. Iyo ngingo ikaba yaranebaguwe na bamwe bavuga ko iyo ngingo irengera amasezerano yo gusangira ubutegetsi yafunditswe mu kwezi k'8 inyuma y'intambara ya gisivile yamaze imyaka 2. Perezida Salva Kiir yasohoye itegeko ryihindurwa ry'izo ntara mu ijambo yashikirije mu ijoro ryo ku munsi wa 4. Yaratangaje amazina y'ababuramatari b'izo ntara 28 indwi mu bahoze bayobora intara 10 za kera barongiye guhabwa umwanya wo kurongora muri izo ntara 28. Umukuru w'abagwanyi batavuga rumwe na leta ntibaragira ico bashikirije kuri iryo tegeko ryasohowe n'umukuru w'igihugu. Mu gihugu ca Siriya, indongozi y'umwe mu mihari ikomeye igwanya leta ya Siriya yariciwe mu buseruko bw'umugwa mukuru Damase n'ibitero vy'indege. Abagwanya leta hamwe na leta ya Siriya bose bamenyesheje ko ejo kwa gatanu ko Zahran Alush yashinze umuhari witwa ingabo za Islamu yishwe n'igitero c'indege ku cicaro c'uwo muhari kiri mu buseruko mu buraruko bwa Guta. Urupfu rwa Zahran Alush na gahombo kubagwanya leta kandi bihaye inguvu Perezida Bashar al-Assad mu gihe hatekanijwe ibiganiro vy'amahoro kuri Siriya mu ntango z'umwaka uza. Ico gitero cahitanye kandi n'abandi bo mu ndongozi zo muhari. Kibaye mu gihe haheze imisi ishirahamwe mpuzamakungu ni riheruka gufata ingingo yuko Siriya igiye mu nzira y'amahoro. Uwo muhari wa Islamu wari mu bari batumiwe muri ivyo biganiro. Leta ya Siriya n'Uburusiya bwawubona nk'akagwi k'iterabwoba gatandukanye gato n'umuhari wa Etat Islamique. Amakuru ataremezwa neza avuga ko ico gitero coba cagabwe n'indege z'Uburusiya. Muri Nigeria naho abantu bashika ijana barafuye bahitanywe n'umuriro wadutse ku kibanza gihingura gaze kiri mu bumanuko bwa Nigeria. Abandi bantu batari bake barakomereka. Ibiro vya Perezida Muhammadu Buhari byamenyesheje jo ku munsi wa gatanu ko abantu barenga 10 bariko berekeza guhimbaza umunsi mukuru wa Noeli nabo nyene basize ubuzima, ariko nta gitigiri kanuni cyabo cyamenyeshejwe. Uwo muriro wadutse ku munsi wa 4 mu kibanza gihingura gaze mu gisagara cya Nenewi mu ntara ya Anambra, igihe ikamyo yari itwaye gaze yaturika inyuma yuko iyo kamyo ipakuruye ibyo yari itwaye. Amakuru atangazwa avuga ko umuriro wadutse inyuma yaho wahitanye abantu bari ku murongo barindiriye kuzuza gaze mu bikoresho bakoresha mu guteka bari bitwaje. Uwo muriro watse mu kiringo cy'amasaha atari make warahitanye inyubako zari hafi y'ico gisagara.
Turamushimiye mugenzi wacu twijeho amakuru avugwa ku isi n'Ijwi rya Amerika hano I Washington DC. Tubibutse kandi mwese mutwumva mwakurikira ibiganiro byacu ku murongo wa FM 104.3 I Kigali mu Rwanda, ndetse no kuri radio Inshuti ya Bose umurongo wa FM 108.3 I Kigali mu Rwanda. Kandi kuba twumva kenshi ku mugoroba, mbibutse ko dufite programu kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu isamara igice zo ku mugoroba I Kigali mu Rwanda n'I Bujumbura mu Burundi ku mirongo ya FM. Muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira kiza kugeza isaa 12 za mu gitondo. Ikiganiro kira gitegurwa n'urubyiruko ruri mu Burundi.
Kira
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 kira ni ikiganiro cy'ugwaruka byerekeye amagara y'abantu.
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Kije twongera tubaha ikaze gwaruka namwe mwese mukunda ibiganiro z'iji rya Amerika. Ingwara zitari nke ziracahanze igisata camagara y'abantu mu Burundi, naho amahimiriza ahamagarira abantu kugwanya ingwara zimwe zimwe amaze gutera imbere. Akarorero ni nk'ingwara y'igituntu idasiba kwiyongera, haba mu gisagara canke mu gihugu hagati, bivuye ku gufungura nabi na cane cane abanyeshuri baba mu ndaro.
Ingwara zifatiye ku gufungura nabi ziribonekeza mu Barundi batari bake, haba mu bakuze canke mu bana. Imvo nyamukuru zifatiye ku kwaga kw'amatongo hamwe n'uburimyi budateye imbere. Imwe mu nsiguro nuko mareta ashira amafaranga make mu burimyi, bikabuza abanyagihugu gukoresha uburyo bugezweho bwo kugwiza umwimbu.
Umutekano muke waranze igice kirenga cy'uyu mwaka turangije warasongereye isibe mu guhungabanya amagara y'abantu. Aha twovuga y'ibitigiri byiyongereye by'abahahamuka, gusinzikara kw'abasanzwe bagendana ingwara y'ivuduka ry'umurindi w'amaraso tudasize inyuma abahasize ubuzima.
Iruhande y'ibyo Eve, twibutse kandi ko muri uyu mwaka turangije w'ibihumbi 2015 ikiganiro kira cisunze ibyiyemezo vy'ikimpumbi n'ihangiro amakungu yihaye yo guteza imbere amagara y'abantu muri uyu mwaka nyene. Akarorero nirondoka rijanye n'amagara meza ukugwanya ingwara zidakira zikongera zigahitana abana bari munsi y'imyaka 5, tutibagiye ikiza ca sida.
Inkuru zimwe zimwe canke ibitigiri bijanye n'ingwara kuterekeye Burundi ntivyama vyabonetse. Ikiganiro kira carondereye inkuru mu mice hamwe n'uburere Burundi buherereyemwo. Aha twovuga mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere canke muri Afrika y'ubugaragwa bwa Sahara.
Twibutse abatwumviriza ku ikiganiro kira cadushikanye mu ntara zitandukanye z'igihugu nko mu Rutana, Karusi, Kayanza, Ngozi, Muramvya hamwe no mu ntara ya Cibitoki iri mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu tudasize inyuma mu gisagara ca Bujumbura n'ahandi tutiriwe turadondagura.
Mu kiganiro kira cy'uyu munsi tubabwira ivyaranze urukurikirane rw'ibiganiro kira rujanye n'amagara y'abantu ku ijwi rya Amerika muri uno mwaka w'ibihumbi 2015 turangije. Kuri mikro muri kumwe na Haisa Liliane Inamahoro
hamwe na Alain Yves Irankunda.
Kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyu kira.
Mukwinjira mu kiganiro nyezina tega amatwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye rwo mu gisagara ca Bujumbura. Kuri mikro y'ijwi rya Amerika rwatubwiye icokorwa kugira abagendana ingwara y'igitigu hepatite C bashikire ubuvuzi borohewe. Rwaganiriye na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
Abaganga bo benshi babinonosoye
ari ingwara ikwiye gufatwa mu minwe n'igisata kijejwe ubuvuzi mu Burundi, kuko ugiye kuraba abantu bayigwaye ni benshi.
Ipatitse nikira kenshi munyigitigi n'ucumenye sho gukora
itegwa no kurusha sida. Bahimiriza abantu bakipimisha n'abantu baba bake
igihugu cyo bitangira bakaronka babavura.
Tunenge dutoga ubukingirizo ni ntandaro y'ukutadukoresha bibereye. Amakuru dukura mu gihugu cy'Uganda nuko abagabo baho banse gukoresha ubukingirizo buhari. Imvo bashira imbere nuko bwari buto ugereranije n'igihimba cirondoka cabo. Naho biruko ubukingirizo bukogwa hisunzwe amategeko mpuzamakungu. Kubw'ivyo ishirahamwe UNFPA rihamagarira amareta kwamana ntaryo akurikirana ko ingirizo bukogwa buba bwisunza ayo mategeko kugira ntihabugwitwazo gwo kutabukoresha.
Umukenyezi yibungenze agenda numugera wa sida ni ngombwa ashigwe ku miti ifufahaza mundwi za mbere akimenya ko yasamye imbanyi ivyo biraheza bigafasha ko imigera igabanuka ku buryo itaba igishikira kibondo nkuko UNICEF ishami rya ONU gitaho ibibondo ku isi bibimenyesha mu makuru ajanye no kugwanya ikiza sida twatororokanije twashimye kugaruka kuri iyi nkuru izanye nikoreshwa jagakingirizo ku bakenyezi badandaza umubiri Haisa Liliane Inamahoro niwe yadutohoreje iyo nkuru
hari bigabo byamutse umva kugira ati ndakambara n'unda za kugira ati sindakambara
Ikoreshwa ry'agakingirizo k'abakenyezi ntiririjukirwa mu badandaza umubiri. Abo twaganiriye muri komine Buyenzi ku ibarabara rya 26 batwiganira ko kabatuma batoroherwa kurangura amabanga mpuzabitsina nk'uko bavyipfuza. Bukuru Eme amaze imyaka 15 akora ako kazi avuga ko umwitwarariko wo kuguma gafashe kugira ntigahere imbere mu mubiri ari umubuza kugakoresha. Ayandi mahinyu batora ko gakingirizo k'abakenyezi nuko kabababaza mu gitereko nk'uko udaharira imana bivuga
abagabo barasumbana inguvu uko uragira sexy arashobora kugira bya bindi bekukubita cyahu komereka indani niyo mpamvu byose nagakunda
ukutaboneka ku rugero rukwiye kw'agakingirizo k'abakenyezi nimwe mu mvu z'ukutagakoresha abagurisha umubiri twayadze bamenyesha ko bataronkaho babugurira mu makartier babamwo ivyo vyunyugwa nuko bukenye mu bubiko bw'imiti insiguro nuko ikigega cisi yose cahagaritse gutanga uburyo nkuko Therese Ntawomaga ajejwe igisata cyo kugwanyikiza sida ku rwego rw'igihugu SEPSNLS abivuga ariko kandi ukutaronka makuru akwiye yagakingirizo k'abakenyezi mu badandaza umubiri bituma batagakoresha bishemeye Nzeyimana Violet amenyesha ko inyigisho yahawe umunsi umwe zitamunyuze
tagafuko kabagaba k'abakenyezi ntako ndakoresha
nta nakurabona
ukabanda amazi ukabona
mu rwego rukuru rw'igihugu rujejwe kugwanya sida SEPSNLS bamenyesha ko abadandaza umubiri bashobye kumenyekana mu Burundi muri imyaka 2 heze baba bibihumbi 52 ubunini bw'ico gitigiri butera impungenge y'ukwandukizanya ico kiza mu gihe batokwijukira gukoresha ko gakingirizo nkuko amakuru dukura muri ugo rwego SEPSNLS abandanya bimenyesha kukaba nkako birashika ko abagabo bifuza guhuza ibitsina n'abadandaza umubiri batibangikanije agafuko kabo ni vyiza ko bakenyezi baba bafise akabo nkuko tuviganirwa n'umwe mu bagabo twaganiriye
birashika nkatwe kwedukorera mu kabare ukagenda wishiramwe guhita nyene urangura aya mabanga ataka indi kintu uyumviriye umugabo nko mu gihe umukenyezi yabagafisa bashobora kuvuga ati cenda gashireyo wewe arangura amabanga yiwe nkuko abize
amahimiriza yikoreshwa ry'agakingirizo k'abakenyezi ntakogwa ku rugero rukwiye kukaba nkako ku bukingirizo 2014 bw'abagabo bwasohotse ubw'abagore ntibwarenze 122 muri uku kwezi k'umunani guheze nkuko ubujejwe igisata cyo guhimiriza kwipimisha umugera wa sida mu ishyamwe ANSS Jean-Marie Chambara abimenyesha uguhimirizanya hagati y'abadandaza umubiri ntigushemeye umwe muri bo atwiganira ko bakengerana
kubera baba babona umenga mukora akazi kamwe zica zikugaya haro nabandi bage turi muri aka kazi abaremesha kiyago tukagenda tuva muri ako kazi tukabigisha kandi hari abavyitaho nabandi batavyitaho
abo twayadze bamenyesha ko muri rusangi abagabo aribo bahitamwa gakingirizo gakoreshwa
Chebishika 40% vy'abanyagihugu bo muri Afrika yo musi ya Sahara ntibarashikirwa n'amazi meza. Ibanki y'isi yose isaba amareta gushiraho politike nshasha zo kubashikiriza amazi meza nkuko vyatunganijwe n'umugambi wayo ujejwe amazi n'isuku mwihuriro rigira gatandatu ryabereye mu Bufaransa mu 2012. Ingaruka abakenyezi batakaza ibice 12% by'inguvu zabo bivuye ku muruho wo kuvoma amazi nko mu gihugu cya Kenya abakenyezi baramara amasaha ari hagati ya 3 na 6 bari kuvoma amazi bataha bikoreye ku mutwe nkuko UNICEF ibimenyesha
ikindi naco Eve twasanze ku iterambere ry'uburimyi rifise uruhara runini ku magara meza y'umunyagihugu ariko rero ikibazo cy'amatongo n'uburimyi kiracana inkora mutima mu Burundi. Kubijanye n'ibibazo by'amatongo n'uburimyi twashimye kugaruka ku kiyago twagiranye n'umuhanuzi mukuru w'uwahoze ari buramatari w'intara ya Muyinga. Yohani Berkimasi Mpabansi yaganiriye na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
Jean Berkimasi Mpabansi umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya Muyinga ndabaramukije.
Amahoro.
Abanyagihugu baridoga ko mwabahaya amatongo atimbuka mubivuga kwiki?
Suko ho batimbuka kuko naho yoba yarisanzwe yimbuka payibungabunze utagiye urayifumbira nayo hagira igihe ikakureka yuko atacisigaranye kuguha. Ama rero uretse nibyo nuko harima ntibegeze baharima ko twabwira tuti bagende umwe wese arime ashobora kurima. Umva utana harimye n'ushobora kuvuga ngo ntihameze.
Ubu bavuga ariko bagerageje gutera imyumbati ibijumbu ariko ntivyamera ari naco gituma ngo bace bikora mu byo kugurisha bitunga bari barabahaye
naho bari nubuheruka nabwiye none mwebwe kwata umuntu yababujije kuza kurima hajya mugabo bacha bagoma bazinza amaboko
batangwe kugurisha amabati ngo kubera inzara yabaye nyinshi murabona ko ari kibazo gikomeye cyane gitangwe kwibonekeza.
Twagiye turabahanura turababwira ko kizira gusubira kugurisha ibati. Urumva ko ibintu bizobandanya biba nabi gusumba kuko agurishije biba biheze.
Ntubona yuko ngaha muri intara ibura gigisata ntunganya amatongo byo bari mu bituma hama ibibazo bijanye n'uburimyi cyo kene amatongo
birimwo mu cari gisata cafasha abanyagihugu byogabanya n'induru.
Ndabakengurukiye
nandi ndabakengurukiye.
Imbere yuko tubandanye kino kiganiro tumira mate mukumviriza kano karirimbo katubwira ibijanye nirondoka rijanye namagara meza karirimbwe na Natasha.
Ariko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira cijwe rya Amerika. Uno musi turiko tubabwira ivyaranze urukurikirane rw'ibiganiro kira rujanye n'amagara y'abantu ijwi rya Amerika muri uno mwaka w'2015 turangije dushitse ku gace mbaza ndakwishura. Ahubwo aruka rwabajije umutumire wacu muganga Anita Munyana ibibazo bijanye n'ugukoroza imbanyi.
Mbaza ndakwishura.
Muganga, ivyo bavuga yuko unyoye pirire inyuma y'imisi ibiri uhejeje guhuza ibitsina, iyo nda irashobora kuvamwo?
Oya sivyo namba, ariko nukumenya yuko iyo umuntu agira abanze gufata burya buryo bwo gutandukana imvyaro, ikintu ca mbere abanza kumugirira nuko babanza kuraba yuko atambanye yasamye. Hama hari ibindi binini bakoresha kwa muganga biri mu bwoko bw'imiti bafata kugira bahagarike imbanyi.
Mbaza ndakwishura.
Iyo umukobwa canke umukenyezi akoroye inda ashobora guca imvyaro nasubire kandi guzoca aronka kandi umwana, ivyo birabaho canke nivyo gusaba n'ubavuga?
Ego cane, bivuye yuko aho hantu yagiye gukoroza inda canke ivyo bakoresheje canke inkurikizi ziyo nda yakuyemo bituma yuko ntasubire gusama imbanyi mu buzima bwiwe bwose.
Shishikane n'agace ka kabiri kambaza ndakwishura, aho twashimye kandi kugaruka ku bibazo rwaruka rwabajije umutumire wacu muganga Anita Munyana kubijanye no kwihangana kurangura amabanga mpuzabitsina gushika gubatsa izago.
Mbaza ndakwishura.
Bega none umuntu ari kumwe n'uwe bakundana umva ibintu byo kwihangana byo kunda gute kandi uwo mukobwa nawe nyinabishaka
biva no kuno muwa mwayaze wowe ubishaka nawe akabishaka murumva yuko kwihangana atari cyo mwashize imbere icyiza rero no kuyaga mbere mukaraba aho mushaka gushika mu rugo rukundo rwanyu.
Mbaza ndakwishura.
Abantu kugira bihangane bohe bivyo byose bibanezereza
ntiworeka kugenda kwicarana n'abagenzi bawe ngo uri ku urihangana ni nyifato ni ingingo umuntu yiha ikakubaka ukavuga uti jewe kwihangana kwanje naho nzoba ngiye mu bagenzi afata gacupa kamwe ibituma nza kwiruka inyuma y'abakobwa jewe mukobwa ngiye nambaye impuzu yinye umuhungu yagira kwibi ndamenya kuvuga oya
Baza ndakwishura ari nako kanyuma tugaruka ku bibazo byabajijwe bijanye n'inkuru y'incavutu ku magara y'abantu n'ubu nyene muganga Anita Munyana niwe yishuye ugwaruka
Baza ndakwishura
muri bino bihe turimo hari gihe umuntu yumva nk'ikintu gituritse ari nk'inkoho canke grenade muri ico gihe umuntu yovyifatamwo gute kugira singwe igihumura canke ngo ntubwenke
yatera ubwoba kuko bwa mbere ntubuzi ibyo arivyo kandi ntubuzi naho giturikiye rero bishobotse umuntu araheza akaji ruhande agatenyenya akumva asubije umutima munda imbere yo gushishikara ahaja kuko haro benshi bihahamura ugasanga inyifato yiwe mbere yashobora kumusinzikariza ubuzima muri uwo mwanya
mbaza ndakwishura
Mugihe turonse inkuru ntituba tuzi neza ko ari kuri kuri mugabo ni inkuru irahari none twa dufata mu gute tureka kuburira abagenzi bacu kandi bashobora kuba bagiramiye batabizi kandi mu isanzwe bavuga ngo urukuru kuri niyo nkuru twovyifata mu gute
Mugihe uronse inkuru itagira ivyemezo irinde kwikwiragiza utararonga ukuri ivyemezo bituma ushobora gutanga iyo nkuru kuko ngaho nukubakuramo umutima nukubahamura mbere nukubatuma biyumvira ivyimviro bitari byo kandi atavyemeza ufise
Yumbo mudiho gusa akumva majamba urimo Kero Burundi bwanya burunga abarundi barasangiye mu
Dusubire turuke gato mukumviriza kano karirimbo kaduhanura kuvyara ku rugero kubera amatongo yaze
Ibikaju Johnny King David Turakiye
kwe kuvyara ku rugero tukarera bo dushoboye benshi mu Burundi baragwana bapa matongo bo bigeshye kujyana mu muryango benshi murabo bakaba bamayi bobo Saraba kamu wakifata nyani mondi Ichonda basavye mwese ni mnike uke hey!
Jeri soni Ujana umudango Dukiki Tumbo ya raze
Ikigando kira kira bandanya Muko bisanzwe uyu ni wa mwanya duha batwumviriza ariko rero uyu munsi si nkuko mwari mubimenyereye twakiriye muri studio bamwe mu basanzwe bakurikiranira hafi amagara y'abantu baganiriye na Diane Ndonse asanzwe arongoye umugambi w'ikiganiro kira mu Burundi
Ego ala ive nkuko bivuze ndi kumwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanyikiza roho nyanganda sida muganga Ndikumana Tade ndabaramukije
amahoro neza
turi kumwe kandi n'umuyobozi mpuzabikorwa mwishiramwe nturengaho ku rwego rw'igihugu ishirahamwe rifasha abana bafashwe ku nguvu Janvier Sabushimike ndabaramukije
mwaramutse neza
muganga Tade Ndikumana reka mutubwire icyo mwashimye kuvuga ku kiganiro kira
murakoze cyane ibiganiro twebwe twa twacumvirije kandi turagishima cyane muti kubera iki twabonye yuko by'ukuri mwitaho ndashanje cyane amagara y'abene gihugu kuko ni kiganiro nobona gikenewe cyane kuko nkuko nabivuze giha ijambo abene gihugu kandi kigatanga n'umuco kandi bidafatiye kuri biturimwo mwebwe muratandukanye ibiganiro mukarabuti mbega amagara y'abene gihugu yifashe gute ahateye ingwara zaba zirya zivyaduka zakorera abene gihugu bibwenda gute hanyuma mugahana ijambo abantu benshi haba bajejwe intwa haba bajejwe umutekano kugira ngo dushire hamwe inguvu kugira ngo amagara y'abene gihugu agende neza cyo iganiro n'ibaza ari ukarico habwo mukongereza amasaha n'iminsi kuko twabonye yuko ari iganiro gifasha cyane cyane mu byerekeye amagara y'abene gihugu mbere n'ibidukikije ko duratwumva yuko ubishimikira ko cyane mukaba muzi yuko ari kimwe mu bigize amagara y'umuntu
Janvier Sabushimike umuyobozi mpuzabikorwa mwishira hamwe nturengaho mbona ko ikiganiro kira kibashikira mwifuza
sinavuga ko ngira byo bishika kuri byose byo tuba twifuza kuko twegume bikora dukora hari gihe tugira ama spot publicitaire kugira ngo dukorane nayo ama radio ashobora kudufasha kugira ijwi rirenze aho tudashika
ikiganiro kiramu gaca musanga ntigishobora kubicishamo
tugasha dusanga ya ama spot publicitaire ntiyacishamo naye handi ho tuba tunabazanira bakadufasha gusemerera kuko twebwe ibigo byacu ntibikorera mu ma province yose ariko iradio Voix d'Amérique irashika hose mu gihugu muri uyu mwanya bico kiganiro kiduha uburenganzira canke gifise umwanya wacu byo dufasha gusemerera kugira ngo dukinge hakirikare
kubganya muti ijwi rya Amerika ryo shira mu biganiro byaryo ma spot publicitaire ariyo dukina two guhimiriza
yego bo bishiramwe gose byo dufasha bikafasha n'abanyagihugu kugira ngo abatarashikwa n'izongorane dushobore gukinga nosaba kandi nka ministeri jejwe amagara y'abantu ko dufasha cyane cyane kazira tanga inyigisho nyinshi ifashijwe n'amashira hamwe bikoramwo kuko baba bavyeyi babugwaruka harukutamenya
muganga Tade Ndikumana serukira ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ako kamo yakumvise
yego me nibaza ko nabandi bose bariko baravyumva
muganga Tade Ndikumana musanzwe muri umuganga kandi mukavugira n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu nyagihugu kugira ngo ashobore kugira amagara meza ngira so kuba gusafata umuti no kuja kwa muganga ngira hariho nibindi biba bikwiye gushirwa mu ngiro kugira ngo naho nyina ashobore kumererwa neza hari ibindi biganiro bifite ico byoterera ku ruhande kugira ngo amagara y'umunyagihugu nyina ashobore gutera imbere
kugira ngo amagara meza y'abenegihugu ashoboke bisaba ibintu byinshi bisaba novuga gushira hamwe inguvu bitavuye gusa gutanga umuti mugabo hariho na cyane cyane inyigisho zijya mukora muri iki kiganiro kira mbere niterambere bwite cy'umwenegihugu na cyane cyane ugwaruka ko murazi yuko iyo ugwaruka rushobye kuronka akazi hakaba inyigisho ingene bo nyene batoguma bahurumbira ibisagara tukanabigisha kwiteza imbere bo nyene bifatiye ku buhinga baba bafise mu kujya mu mashira hamwe yo kwiteza imbere mbere bakamenyera ati mbega umwuga twokora n'uyuhe ko nize jewe nka heza university mbega ntegezwa kurindira ko leta impakazi canke nshoboye iki nokorana nabe n'igihugu hariya ku mitumba kugira ngo terambere rive hasi ribe rihereye aho umuntu wese atuye tutaravye mu gisagara mbere hariya no ku mitumba bagafasha namwebwe mugafasha biciye muri zijya nyigisho mutanga kwirugwaruka witeze imbere aho rusanzwe ruba
muganga Tade Ndikumana musanzwe muri umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanyikiza roho nyanganda sida turabakengurukiye kuri uno butumire mu itafye
nane ndabakengurukiye kuna mwantumiye no hanyuma murambwira nzotse murakoze
Janvier Sabushimike turabakengurukiye
urakoze cyane nawe madam Diane
Diana tumudanga udufiki amatungo yaraze
Urashimiye Diane Ndonse kuri ico kiyago ahejeje kudushikiriza kuko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki ahugwaruka rutanga isiguro ku myibutsa y'abasokuru uno munsi uvuga uti akarimi kavuga ina ngore karagororoka bikubwiye iki
baba bashaka kuvuga wewe iraba ukuhagaze n'ukuri
bikubwiye iki
Hai nga kudya gira nk'ibintu by'urusaka kuvuga kuti kujya umuntu ujya ayi aho kwiraba we ku rurimi rwawe ngo kaza kuvuga ibyondo
bikubwiye iki
Babashatse kuvuga ati yuri kuravuga ibintu biri kundi muntu birakunezera mugabe ivyo wawe utari kurabivuga
Arabitoye
Shimi abantu bose bagize ico baterera ukiganiro kira cy'uyu mwaka mwebwe mwari ko muratwumviriza nshimiye kandi Haisa Liliane n'amahoro yafashije kubashikiriza kino kiganiro
dushimiye kandi Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika mufise ico muterera canke mubaza twandikire ku buhinga ngurukana bumenyi burundi voa @gmail.com canke muturungikira ubutumwa bugufi kuri kuri 79 90 30 90 canke kandi kuri 68 31 91 51 canke kandi kuri 75 90 49 71 kuri micro mwari kumwe na jewe Raissa Liliane inamahoro
hamwe na jewe Alain Yves Irankunda tubifurije guhimbaza neza iminsi mikuru isozera umwaka
naho ubutaha.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi batugereje ikiganiro kira. Abatwumva mwese kandi mu masogonda make isa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri isaha.
Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo. Muri kumwe nanjye Fidel Niyongabo mu kiganiro cy'umuziki, aho baduteye akamo bashaka kwifuriza inshuti n'abagenzi Noel nziza n'umwaka mwiza mushasha. Tutarandiriye dutangurire ku butumwa bwa Nzagira Yesu Elwa.
Nzagira Yesu Elwa nkabamba ngaha i Kampala mu Uganda, ashaka kwifuriza Noel nziza n'umwaka wabyeyi banje bari muri Tanzania, umugenzi wanje twiganye yitwa Chiza Osea ari muri Afrika y'Epfo, abagenzi twabanye mu nkambi muri Tanzania bari muri Kenya n'abari mu Buganda kandi yacaka abari na Kivari n'abandi bari mu Burundi babyaranje bari bugendana, abo ndabatahije sasa Pierre Anahimana Bonaventure n'abandi bose boba banyibuka izina rya Erwan Zagirayes. Aba ndabifurije umwaka mwiza na Noel nziza.
Ni iyihe ndirimbo basabiye?
Indirimbo ndabasabiye ni indirimbo yarimbwe na Kidumu Tuzofata Urugendo.
Urakoze.
Namwe murakoze mwagize
neza. Okay. Ngiye indirimbo Urugendo ya Kidumu wasavye.
Urugendo Fata Urugendo Chino kuboko kukikiriza chanje Mulatela Nimiti kalanda Hela kumano yanje Ukore no kuno kezanje Wezu shira mazinda Kulinu no rukuno Kira zira makenga Urukuno nyako Imale sepase Yukwinjira Umutima wamwe Na yoche mimyango Yukuye Cool now.
mutima ese pase nyukwinjira mutima wangwe na yote wimyango nakuye mbe tuzofata mbe tuzofata tikile tuzofata
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC. Ubutumwa dukurikije ko nubwa Musafiri Nahayo.
Je nitwa Nahayo Musafiri ndi South Africa Durban. Nagomba kuramutsa abavyeyi banje bwa mbere bari mu Monge muri zone Kisuka, papa na mama, na muto iwanje nibitanga Paul ari muri Congo Imoba, na muvyaranje Alex ari muri Congo Uvira, na muto iwanje Jacques ari mu Kizuka nabagenzi twiganye kuri lise Nyamibu na gumba kuramutsana mushikanje gentille ari Bujumbura naomba kuramutsa abagenzi banje bose bo mu Kizuka uti ndabakunda kandi ndabakumbuye cyane naomba kuramutsa mutoyi wanje Kiwara ari mu Kizuka naomba kuramutsa mutoyi wanje Musa ari mu Kizuka naomba kuramutsa mushikanje Piri ari mu Kizuka kumunege bose ndabifurije Noweli nziza n'umwaka mwiza izo tubere zo turi umwaka wo gukizwa tuzoronka mwinyishu byo dukene byose none ndabasaba indirimbo y'Imana murakoze cyane
indirimbo y'Imana yari yo yose
yego yego
urakoze
nabagenzi banje Fikiri David ari muri America ari Memphis na Gilem Madogo ari Memphis murakoze cyane
murakoze indirimbo y'Imana tuguhitiyemo yitwa You Are Near ikaba yaririmbwe na Noeli twibaza ko igushimisha
Me down.
aho muri iki gitondo muri iki kiganiro muri kumwe nanje Fiden Yongabo wundi yaduteye akamo ni Mbonabuca Eric
Mbonabuca Eric kikamara makambo kavye n'ubutihinda ntara n'umuyinga igihe cyo Burundi bakabana hazira mu Rusiya uwa mbere mereko n'umugenzi wanjye twandikisha cyo tagita mu ruyiki n'ubundi nyine babana mitwandikisha cyo tagita ko cyose ko mirare kamara magambo n'abanyeshuri bose twibara mu mwaka wa 12 kuzisha ko nare kamara magambo namwe rwati fatawo yamara tabulikwa ariwe Jean Bosco n'ubwenze burwanje witwa Bosco n'ubundi mukobwa beri bukora witwa Nyamana Sandrine n'ubundi mukobwa witwa Somana Joseline n'abantu bose witwa Bambo na guca kuva isi ayitakurira ikagera ndabona bese se barabo
basaba iyi ndirimbo
n'utuminisha
ngiyi ndirimbo ntuje nkinisha ya Bruce Melody wasavye
Oh Syria, Bruce Melody, Eji Tanga,
Wayne Junior,
Harris, oh yeah, Chicago.
Serious, serious. Oh, babe. Oh.
Ngeze kumurongo ndatuza Ndatuza Na ura tuzo nguma mojituza Mojituza Esi jiza mishajire Hani Mishajire Hani Kotyo subivite Gahot kibdi nirakazu Kibuhoro buhoro Kichikabu
Washington DC. Ubundi butumwa nubwa Simpanzwe Melchior ari mu Rwanda.
Nitwa Simpanzwe Melchior. Ndifuza noheli nziza n'umwaka muhire umuryango wanje wose. Nishimwe Rufonsine tubana n'abandi bavandimwe bose tuvukana n'abana twiganye muri Koreja Peje Rwanyange n'abarezi baho bose. Nabo twiganye muri groupe scolaire Dora Mitie Jomba murakoze.
Ni ihe ndirimbo basabi?
Yego ndabasabira indirimbo Noheli ya Korali do Kigali.
Urakoze?
Urakoze namwe.
Indirimbo Noheli ya Korali do Kigali wasabye bigushoboye kuyikurondera. Yamara tuguhitiyemo iyi ndirimbo y'iyo korali yitwa Komeza Intambwe Zanje Nyagasani. Bibaza kwigushimisha.
Ikiganiro cy'umuziki kirabandanya kuri radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Ubundi yaduteye akamo ni Fidel mvuye kure.
Ijya mvuye kwa Fidel. Nk'abasanzwe ahantu cyice izambiye. Bana hatashye mu mosi. Namutugiye mu kamweza cyice bagenzi. Ubundi wangi twa igira neza n'eso. Na mari we yitwa Nizigimana. Ese bintu mu kamweza cy'ibanze. N'icyiti n'abagenzi bose bakuru wangi hari ikibago bakamba.
I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue thinking about you. Decorations are on a green Christmas tree won't be the same, dear, if you're not here with me. And when those blue snowflakes start falling, that's when those blue start calling. You'll be doing all right with your Christmas of white. But I'll have a blue Christmas. I'll have a blue.
radio ya Amerika Washington DC umwanya wo kiganira cy'umuziki twagize abategeye muri gitondo gifite kurangirana yamara dusezeranire ku rutuma bwa uzabakiriho Theogene
etwa Theogene Theogene aba mu mujyi wa Kigali karere ka Gasabo aba nifuriza Noheli n'ubonani ababyeyi banjye ari mu karere ka Nyamasheke murenge wa Nyabitekeri ari mu papa uzabakiriho Theogene n'ama kantara makonsore nabo tuzindi mwe bose aba nifuriza Noheli n'ubonani abantu bose twiganye bijyanye n'amahoteli kijyanye na departement Carnet aba nongera kwifuriza umwaka mushya muhire tuna Noheli inshuti yanjye y'umukobwa bita Yafuje Jacqueline mu Bugarama umurenge wa Muganza ndetse n'abandi bantu bose banze twagiye dusengana mu masengesho hirya no hino mu biterane no muri ADEPR abantu ndabifuriza Noheli n'ubonani izabera iby'amata n'ubuki Imana kandi bahire ibahe n'umugisha nanga abanyamakuru ndabasuhuje cyane mareho umugisha
bakoze nihe ndirimbo ubasabiye
indirimbo yari yose yaboneka Rehobote naiva ampera nta kibazo cyangwa n'indi itaboneka nashyiraho indirimbo isanzwe y'abantu bifuriza ya bonane cyangwa ya Noheli
ndashobora kugushyira ku yari yo yose ivuga kuri Noheli
nta kibazo rwose abakozi Imana ikundira umugisha
murakoze indirimbo ya Noel tuguhitiyemo yitwa Mary Did You Know yacuraranzwe na Kenny Rogers ni nayo ndirimbo dusezeraniye ko muri iki gitondo mubwire umunsi mwiza mwese mwakoze kudutera amatwi naho utaha
Mary Did You Know That your baby boy will one day walk on water. Mary, did you know that your baby boy will save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man?
Mary, did you know
that your baby boy will calm a storm with his hand?
Did you know that your baby boy has walked where angels trod? When you kiss your little baby, you've kissed the face of God.